Ndashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Leta y'u Burundi ivuga ko itabonaho yohera mu gutabara abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe ku kibuga cy'indege cya Manila Ninoy Aquino ni muri Philippines.
Twagerageje kubandara ku mitwe bashikira turabibura ariko gandiwe juri Amerika tugiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo. Basiye bitugoye nyine twabafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Eka makuru yacu tuyaheri mu by'umutekano. Abagwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barigaruriye igisagara cha Masisi kiri mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha inonguru rivuga ko umushingamateka yitwa Alexis Bahunga wo mu ntara ya Kivu ya ruguru yagemereye ukuri kwano makuru avuga ko bibabaje kandi biteye amakenga. Umunyagihugu yitwa Dieudonné Milimo Mahindule nawe yabwiye AFP ko abarwanyi ba M23 bamaze gushika Masisi babwiye abanyagihugu ko baje kubohoza igihugu. Agira ati bafashe ico gisagara mu masaha 8 babanje gukorera inama ku paroisse Hama batubwira ngo baje kubohoza igihugu. Abakorera ku mavuriro atandukanye bahaye amakuru AFP bavuze ko hari abanyagihugu bahungiye ku bitaro bitandukanye. Bemeje ko hari abasivile bakomeretse naho batatangaje igitigiri cabo. Ku rundi ruhande itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo rikavuga ko ryarondeye igisirikare cya Congo FRDC kugira ngo ribaze ico gisirikare kivuga kuri ano makuru ariko umuvugizi wacu atacu yashimye kuritangariza. Igisagara cya Masisi impande zitandukanye zemeje ko kiri mu minwe ya M23 giherereye ku birometero 80 vya Goma mu rugwa mukuru intara ya Kivu ya ruguru. Kiri mu bisagara bifatwa nka muramutima muri Congo. Abarwanyi ba M23 kuva mu mpera zo mu 2024 bagenda batera intambwe mu gufata uburere n'ibisagara vya Congo. Mu kwezi kwa 12 bagarukiye ku birometero 50 vy'igisagara ca Rubero n'ibirometero 100 vy'igisagara ca Butembo gifatwa mu mutima w'ubucuruzi bwa Congo. Congo ni ishamwe mpuzamakungu ONU vyagiriza u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 haba mu kubaronsa ibirwanisho canke kubaha abasirikare babafasha kurwana. U Rwanda ruvuga ko ivyo rukora ari ukwivuna. Mu kwezi kwa 12 ko mu 2024 vyari bitegekanije ko president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Rwanda muri Angola mu nama yo gukemura ibibazo ivyo bihugu bifitaniye. Ariko iyo nama yasivye ku munota wa nyuma kubera abo bategetsi batashoboye kumvikana kuvyoja ku meza y'ibiganiro. Ijwi rya Amerika cyo tubandaniza muri Siriya. Abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siriya. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejwe vy'imigenderanire ya Siriya n'ayandi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siriya. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siriya ujeje ivyo kwivuna abase n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siriya ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siriya mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siriya zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na Siriya Syria ku ntwaro ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Syria inyuma y'imyaka irenga cumi yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi n'ayandi muhije kumva mushaka kongera kuyasanga ku rubuga rwacu wezitatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ikaze nshuti bakuzi bacu, abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nilo Aquino mu gihugu ca Philippines, babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi hashe, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahejwe rya Amerika yagize ati:
ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
"Injye tujya ni nica ntikize. Barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cha Philippines turabona ko cha twanse. Mudutabarize nimba hari kindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Tukivuga ku zino nkuru, ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abo barundi bagera kuri mirongo irindwi bamaze amezi agera kuri atandatu bapfungiwe ku kibuga cy'indege cya Manila Nilo Aquino cyo mu gihugu cya Philippines. Mu kiganiro nagiranye na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje, yasiguye ko abo barundi badashaka ko amanimero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganje, kandi na leta ya Philippines ataco iratangariza ubwo bushikiranganje. Madame Niyubahwe yavuze ko atani ivyemezo vy'uko abatabaza ari abarundi make mu makuru afise, akavuga ko bayumviye ku radio Ijwi rya Amerika.
Ku ruhande rw'ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'ibintu n'amakungu, uyu muntu ari twari tuzi uretse ko twayibonye irya iryo ijwi ry'Amerika ryarishize ahabona na twari tuzi kuko igihugu cya Philippines ndetse nabo bavuga ko ari Abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafite ibibazo ntibigeze bitura Leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza ayo makuru ntabwo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku ijwi ry'Amerika hari icyo muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo Abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo.
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari Abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura twashyize duce kuri radiyo nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondera baduce hamwe tushobore kuvugana ariko radiyo ijwi ry'Amerika yatubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo bashyiye bitugora nyine twabafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uko babidusigure ku ijwi ry'Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce ku bategetsi ba Philippine ico kibazo kibi hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikiranganje
ubisanzwe nimba ari Abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippine leta y'icyo gihugu nayo nyene irafise ishobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakurikira nimba koko ari Abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippine hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo.
Harya u Burundi na Philippine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade u Burundi bufiseyo?
Imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippine isanzwe ari myiza cyane ntabwo serikizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippine mugabo Philippine irafise ubuserukizi usanga bashobora kwitura naho byaba byagoranye atawuri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu usanzwe buri muri isaba mpuzamakungu oni ubuserukizi bwa Philippine bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura bizaza guca iyo kuko na Philippine irafise gushobora kurondera leta y'u Burundi direktema
ko bariyo byo bariyo kuko baravuga isuzi ijwi ry'Amerika bakavuga mu kirundi turumva ko ari Abarundi. Ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'Abarundi baguma babazwa u Burundi
ndagahanje burya abantu savuga ikirundi s'Abarundi n'abanyi bacu bose iburyo n'ububamfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe nta kitwemeza neza ko abo bantu ari Abarundi ijana ku ijana sinovuga ngo tuce tubakureho ku nguvu tuva isi kiba kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu kuko nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'u Burundi ikubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko Abarundi bajya gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma Abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu batingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabashobora kubakomakoma n'ibindi cyo nababwira cyo cyo hariyo abagenda bagiye gusaba ubuhungiro ntawe ubimenya nk'abo rero iyo umuntu amaze kugenda kuranza giye gusaba ubuhungiro asigara ari mu bintu y'ishyaka mpuzamakungu oni tujyajwe impunzi hase ndetse asigara agiye ngo n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro uruhande rw'ubushikiranganje bunyene vyo tugora kuca tubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza kuko twe twabarondeye ariko ntibaradushobora kutwemera yuko tuvugana n'ahari se gutandura Abarundi baba mu makungu.
Ibishikiye aba Barundi bari muri Philippine byari bwashike hari vyigenze gushikira abandi Barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa Madame Sonia
muri kahise tahafi aho nyereza amaso ibyo bintu nk'ibyari bwashike nabyo twibuka twibuka uruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganji bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu bwibuzarukizi kugira ngo bashobora kuja kuraba abo Barundi abari bo n'ikibazo bafise mugabo ivyo bikaba iyo Abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari abasanga banagiye badafise impapuro zibagenga inzira badafise impusha zo kuba muri icyo gihugu badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari mvyeyi leta yashirungutsa ku muserukizi kugira ngo ajye kuraba ivyo ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa bakoze icyaha tukavugana ingene bohanuhama bakazorekurwa n'ibindi n'ibindi leta igihe cyose ibinyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha n'akahe
ntibashimike bavuge bapresize batabaze Nimba batabaza leta nibemere tubavugishe ama leta irabe ingene yobafasha ibifishije mu kiranganje buje cy'imigendera n'ubundi makungu nimba batabaza nahishyiramwe mu zamakungu ridiraba impunzi urumva nkaho sino ndagonda rivugire sino muvugizi wacyo
Madame Ines Sonia ni yubakwe muvugira ubushikiraganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'anze makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandaye n'amakuru tubafitiye bamwe mu bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranye imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'ibyo bihugu kibangamiye ubucuruzi bwabo ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Gloria Twishimi
Na abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkongi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni Mukamusoni Sara umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50
mbere tutarahugurwa nabo bongeragayo bakaduhunga bakatugira abanyamahanga ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo
nubwo bahura n'imbogamizi umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse n'abagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kwimakaza hagati yabo uyu ni Mbarushimana Ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse
urabona ko twateranye n'abakomani amahoro icyo itubwiye twebwe uziyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza byawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro usanga aricyo gishoro cya mbere nta mahoro nta gishoro niyo wagira amafaranga ukabucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro kamuka muri Kongo bakaguterera neza wagera inaha ukamera neza n'ubwo bushoro cyose
gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ntabwo batwishyuraga rero ntabwo batwishyuraga twaragendaga kutuma atizana bazana himbo afata imbuto kazimushyira nagera bicara yasaha yajya gutaha
Ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo Shami Kapamana umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya Ruguru aragira ati
ndiyo kuna kwa matatizo
habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura
wakati ninahomba naona ni mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida
kwa Mutwari Bijana Tina wakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi
magumu tunaweza tukaipata ni kama
hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujuje ibyangombwa umusigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda nuko mba naranguye mu Rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi akomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese atamu gihugu cye bimutera guhemuka uyu ni umuhuza bikorwa wayo David Bazirankende
kubw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi nta uri bumurege ni mu gihugu cye byose tubibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire yasanga yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyanye deni ry'iminsi icyo ugenye icyo usarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura
uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibigo byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo
kandi abakongomani baje mu Rwanda nabo n'ubundi bagurira abanga basa
hazano mu Rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewe mu mahoro hakenewe kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukora mu mahoro no mu kivandimwe
ese kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe akomeza kumvikana umwuka mu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga Arde kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika I Rubavu
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya nuwe mikino na sport turahera mu Burundi ahisha mu gihe gufatana mu nda ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bakukurutse rifite akamaro benshi muri abo gufashanya no guhurira hamwe bagakina hamwe no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye Désiré Hatungimana arabitubwira
iryo shira hamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinnyi bakukurutse ryavuze mu 2019 rirongowe na Pierre Claver Rakamze yakiniye umugwi wa Renaissance abafashanya muri komite ni Marc Jabil Nzeyimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakiniye Vitaro François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakiniye Inter FC na Dominique Myambo wa Prince Louis walirongo yabwijwe ya Amerika icatumye baje hamwe
harabakinyi benshi bakera bagize mu buzima bugoye kumva mengo bamwe baranasegereza amare bacanze shimvira cuko tuvuga tuti abagize amahigwe naho bakinyupera bakahagarika muga bakaronka kazi bakora bakumbure bakagira ico barushije abandi bakisununura tugenda gutubwira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda kugira ngo turafashanya uko dushoboye kugira tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera mu bihugu byacu cyo kimwe mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinyi igihugu bafite ikibanza kiciza kandi bakaguma bashigikiwe naho baba barajukira umupira barawuheje
umbe Dieudonné yakiniye Prince Louis muri kino gihe abiburayi mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mwishyiramwe rigizwe nabo bahangana mu kibuga ubakaba bahuzwa n'urukundo nukuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shirahamwe n'iby'agaciro icyo nkunda muri iryo shirahamwe nuko twiyumvira kuri bagenzi bacu atacu birengeje iyo turi burayi turabonana rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basibiye mu gihugu
et penser aux autres qui sont restés au pays
Feruzi Aruna yakiniye Vitaro uno musa akaba ari nawe yimenyereza avuga ko aba bakurira bashinze iryo shira hamwe arabo gushigikira kuko libafitiye akamaro kanini
inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinyi mwakinanye afise ubuzima bubayabaye inushobora kufyakira neza ubona ufise ubuzima no gufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya aba udandaza ba walimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri nokuza turakora entraînement tukabona namagara meza
mu myaka ya 80 imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri quartier abakenye bataramukanya nkuko bishikirizwa na Theodore Ntunga wo muhumure yabwijwe ijya Amerika ko yakeniye umugwi w'inkona kuva mwaka 1988 gushika 1984 mu mwaka 1985 yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe numunywanyi w'iryo shirahamwe amenyesha ko kiretse kujya hamwe n'urunganwe bakaganira ibyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baje hamwe hari cigwa babikuramwo
oba kiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ibyo gufashanya akabara karuriro cyane cyane kuri bo kubera babona abimbere yabo abavyeyi babo injuti zabo nabo nyene bararoye hamwe mu mashira hamwe cyane cyane abantu bahora bakira cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane 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 si ugukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahigwe no mu magorwa
kugeza uno munsi Pierre Claver urakambye arashima intambwe iryo shira hamwe rimaze gutera
inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubire kuyakomeza icya kabiri naco ciza nuko gushika n'ubu abantu bose baguma bahurumbira ishyirahamwe hanyuma tukaba two turategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu bukebuke kugira ngo tumwe dufatana mu nda hanyuma inini imigambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajejwe inkino mu Burundi na federation bagira ikibanza badogera ngo tubafashe tubaterere
rurakambye amenyesha ko iryo shyira hamwe ubururimwo abahoze baritera bakarisaba mu mupira w'amaguru barenga ijana na 50 bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze cukorerwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira imingomoko n'ibiranga umukino w'igisoro uri mu mikino gakondo yo mu Rwanda
utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya plastike batwita inka z'ababugu izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye ntabwo ari zitworora zikaduhumukamo ahubwo ni inka z'ababugu ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro umwe mu mikino gakondo mu Rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayobera baswa mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute ukomoka he wazanywe nande igisoro kigizwe n'utwobo 32 bacukura mu giti abakina bagakoresha isoro bakunze kwita inka abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe intego y'abahanganye mu kubuguza nuko buri wese abashaka kunyaga insoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bice cyane mu biranga imikino y'igisoro kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi
kora hano ukabiri ugakora hano nawe akabuguza gutya ugateba ubwo akongera agateba ubwo afite nganji ntutebe icyo imbere ugaca inyuma ukagera gutya ukihuta ukaza ukagenda iyo uciye umuntu ahita abura aho buguza
iyo ababugu babiri banzitse bakina imihigo iba ari yose hagati yabo haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro haba no ku rugamba rw'amagambo
njye gukubita inka ituma uhita utaha ntuzi kukwigura na hano nari nayikuyemo hano nari nayiriye iyingiyi ufite n'inkebyi ziri bugende gutya imirimo nagiye kuguhoza ni ngomba guhera ahangaha imirimo nagomba guhera ahangaha imirimo nagaze igomba guhesha kandi ukora ukuntu nazibaza rimwe kabiri gatatu reba eshatu nari namaze kuzi ngomba guhita
uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u Rwanda wadutse mu kinyejana cya 16 abacukumbuzi mu mateka bavuga ko imandwa nkuru y'u Rwanda Ryangombe ry'Ababinga umuhungu wa Nyundo yakundaga guhora ashyiditse na mwene se wabo mu mutumucuni buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutumucuni akamugaragura ari byo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami Ruganzu wa kabiri ndori mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro hamwe na hamwe mu Rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara
duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura akagari ka Bukomeye umudugudu w'Impinga uru rutare rufite amateka akomeye amateka ajyana n'umwami Ruganzu amateka tubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi tujye twita ngo ni ugukina igisoro uru rutare ruriho imyobo, iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi biti nka akabuguza mu gihe inka ze zabaga zibyagiye ziriho zuza.
Umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse. Ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina. Amwe mu magambo y'amuga akoreshwa mu mukino w'igisoro ni nko kugereka, guca umuvuno, kuvunura inka, umutwe, kurasa, guteba, icyanga, kugarama, guturunyana n'ayandi. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwari kumwe natwe. Aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikro no muhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diane Ninahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza amakuru ya kino gitondo. Ku izina rya bagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranyurwa mu byo muri mu byose, turongera mu makuru ari imbere.